Amahoro neza mwebwe mwese muteze abi radio isanganiro kaze murano makuru agizwe ngingo nkuru zikurikira abarimyi barimiye ibitegwa bitandukanye mu ishamba cimeza rya Rukoko basaba ko bobarika bakaja gusarura bavuga ko kiringo babahaye kizohera mu minsi itatu ariko abajejwe ibidukikije bababujije kujayo bamwe mu bahinga mu bijanye n'ubutunzi babona ko mu Burundi bita cyane kuri politiki yo gushinga ibiciro bakibagira ibijanye no kuyishira mu ngiro kandi biba bikenewe murano makuru muraza kumva Muhinga Leonce Ndikumana muri bucana ndingaburo tuza kuba yagira ibijanye n'ikibuto civuka muri kumwe na Dore Bingabire Alphonse Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kaze mwido nido ryano makuru
Isanganiro
Duhere ano makuru mu gisata c'uburimyi abarimyi bafise imirima mu ishamba cimeza rya Rukoko mu kibanza cagenewe ibidukikije babandanya gusaba ko bobareka bagasarura imirima yabo ni mu gihe bavuga ko ipampa imyumbati n'ibindi barimiyeyo biriko birononekara uko abajejwe ibidukikije babankiye gusubirayo abafundi b'indimo bakoje ako basigura ko abarimyi bari bahawe ikiringo cyo gukurayo ivyimburwa byabo ico kiringo naco ngo kizorangira kuri uyu wa 20 myandagaro catanguye muri mukakaru guheze Space Caritas Kabanyana aratubwira byinshi
bamwe mu barimye bavuga ko batarasoroma imirima yabo mu Rukoko mu kibanza gikingiye basaba leta ko yobareka bagasarura ibyabo atagisabwe
turafise imirima iri kujya gatanu no kujya gatatu hefaho bita ku buhanga ku cifuzo cacu rero twasaba nk'umuvyeyi wacu leta ko boduha uburenganzira bagaha uburenganzira barimye barimye ico gitegwa c'ipampa hari abafise igitegwa c'ipampa n'abafise igitegwa c'imyumbati hanyuma bagasarura ibyabo bakavyegeranya nimba n'ingingo zofatwa mu nyuma bagafata ingingo ari uko abarimyi barimiyeyo igitegwa c'ipampa n'ibitegwa vy'imyumbati n'abantu n'abarimyi barimye ibijumbu bagasarura ivyo bakabikurayo ipampa ryasangukiye mu gahinga hari abarimyi barimye ipampa gushika uno munsi ntirirasoromwa abarimiyeyo namarira ubwiza ngo agende gusoroma abasirikare barakubita abajejwe akarere ko muri parake mu ishamba rya Rukoko bagakubita twabuze aho ducira nayo tumira dusaba rero ko leta yodutunganiriza
bakanidoga bavuga ko abajejwe bidukikije bashinze akarimbi ahatariho ngo baragwe cyane ikibanza kijejwe ibidukikije baca batwarana n'imirima y'abanyagihugu
hari hahantu imbibe bacishije imbibe izo mbibe bashinze rero twebwe kigo turaba ukuntu abarimyi bari barimye baraje barashinga amaborone bashinze amaborone rero bashinga amaborone nk'uko bishakiye ariko tukabona yuko ingingo yafashwe imenga ntibereye ariko twasaba leta ko yodutunganiriza kugira ngo twebwe abene igihugu cyo twipfuza batwugururire dusarura imirima yacu
abafundi b'indimo bishira hamwe kojeruko basigura ko abarimyi bahawe uburenganzira bwo kwimbura ibyo barimye muri ico kibanza gikingiye ariko ico kiringo catanguye mu kwezi kw'indwi guheze ngo kizorangira kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 20 kuno kwezi abarimyi batari bake cyane cyane abava mu yandi makomine bakavuga ko atavyo bamenye abandi nabo bakamenyesha ko babuze amafaranga 3,000 asabwa kugira ngo bahabwe urupapuro bitwaza bagiye kwimbura
nukuvuga rero jewe bamaze kunsaba urupapuro nariruka nsege ndaruronke ndarubura urupapuro rwo kugira ngo ninjire gusoroma rutangwa n'umurongo w'ikomine muri NSN mene gihanga
ari nabo basaba ko bari gusarura ibyabo atagisabwe Space Caritas Kabanyana muri komine Mpanda radio isanganiro
arakoze Space Caritas Kabanyana Nari nababwiye mu ngingo nkuru ko politiki yo gushinga ibiciro atari ikenewe kurusha ukuyishira mu ngiro mu gihugu nk'umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza akaba no muhinga mu bijanye n'ubutunzi Leonce Ndikumana yivugiye mu kiyago ku mpinduka zikenewe kugira ubutunzi butere imbere kuri uyu wa kane ku bijanye n'ikena gitoro Leonce Ndikumana yasaba ko urudandazwa rwo kugurugwa kugira abanyagihugu bakigure ku giciro kiri ku isoko hako ki
La gestion des marchés des biens. Souvent, quand je dis pourquoi est-ce qu'il faut fixer le taux du carburant, le prix du carburant.
Mu gutunganya amasoko mu Burundi kenshi bavuze nti kubera iki hakwiye gutunganywa ibiciro by'igitoro abantu baca banyishura ko ari ku neza y'umuguzi birumvikana mu butunzi bw'ibihugu byose hama hariho ibidandazwa leta itegerezwa gukurikiranira hafi kugira ntihabeho abikika mu kiza mu gushinga ibiciro mugabo kenshi na kenshi twibaza tuti eyiryo utunganywa igibiciro ribaye mu bukene kikidandazwa naho nigiki coba akizimbye hagati yo kubura ico kidandazwa canke kukiriha ku giciro ugisanzwe ko ku isoko kugumunyagihugu wo mu Burundi niki kizimbye hagati yo kubura igitoro no kukigura ku giciro agisanzwe ko ku isoko ako nakabazo mwo kwibaza bisigura ko icimviro cyo gushinga ibiciro kiri ku isi yose mugabo ikibazo kiraha bega bishirwa mu ngiro gute kugira hagabanuke ibyo kwikika mu kiza mu gushinga ibiciro bishakiye kuko iyo politike yo gushinga ibiciro dakurikijwe abanyagihugu baca bidogera iyo politike kandi yoyo yari nziza ahubwo ikibazo nishirwa mu ngiro ryayo ingene amashirahamwe ya leta atunganywa ningene atwarwa mu bihugu byose birahari ariko kubganje haba mu mashirahamwe ya leta canke ayabigenga byose turabira ku mwimbo bitanga.
On doit avoir la redoutabilité. Si ça ne marche pas, il faut que quelqu'un explique.
Tubandanye nano makuru muri gwarukurikirane kumwanya isanganiro yahariye abakenyezi n'ugwaruka bariko bariyamamariza kurongora imitumba n'amakartie mu matora yo kuwa 25 mu Nyandagaro kuri uyu w'Imana tubashikiriza imigambi ya Hakizimana Didier umwe mu gwaruka gitoza kurongora umutumba wa Gasange uri muri commune Muhuti ntara ya Bujumbura mu byashira imbere harimo kudodora hose hashoboka kugira umutumba wose uronka amazi meza yongera asabe nivuriro kuri uyo mutumba kugira abanyagihugu borohegwe kwivuza.
Kumazina yanje nitwa Hakizimana Didi, nkaba nsanzwe ndi muvuka mutumba ku mutumba wa Gasange mu ntara ya Bujumbura komine Muhuta. Imigambi mfitiye uno mutumba wacu ndumva yuko nzokomeza amahoro umutekano ku mutumba wacu wa Gasange nkakomeza umubano mwiza ku mutumba tugafashanya iterambere n'abene mutumba tukaraba ibibuze ku mutumba tubona twokwifasha twebwe nyine nk'abene mutumba hampande yaho abadukurira bazotubwira ati nimukore ibi natwe tuzobona ubwacu ico twoba mu gukora ari guca imikobe ku mutumba ari ibikorwa rusange ivyo gusukura umutumba wacu ivyo tuzobikora cyane turi kumwe n'abene gihugu. Hanyuma ku mutumba wacu agasange ntitwovuga ngo amazi ni kirenga tuzogerageza tudodora imbere dusabe amazi akwira umutumba wose eka ndetse bibaye ngombwa tuzosaba nivuriro ku mutumba wacu agasange amagara nayo aze yifate neza ku mutumba. Akajambo kanyuma numva nobwira abo nifuza ko bampunda amajwi icya mbere ni kunyizera nibanyizera bakanshira imbere nzogerageza gukora ibishoboka byose dufashanye gutunganya neza umutumba mu mbona kazoza y'igihugu y'u Burundi bwifashe mu 2040 no Burundi buteye imbere mu 2060.
Uracha mugacana yandi mungaburo.
Ikibuto civoka kiratunza ibice birenga 70% vyandema mubiri kandi gifise ku rugero rw'izi byo bita utunyuzi nyuzi bifasha amara gukora neza nkuko bisigurwa na Gilbert Ntango hafi umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo. Ikibuto civoka kirakinga indwara zitandukanye nk'izibangamira urukoba hamwe n'izitera ububabare bwo mu mitsi no mu ngingo. Bucana yandi na Jean-Marie Mayonga.
Bucana yandi heruka Jibe Nango hafi umushakashatsi mwijenye n'ingaburo yadusiguriye bimwe mu byo ikibuto civuka gifasha mu gukinga indwara. Uno munsi uyu mushakashatsi aratubwira ibindi byiza biri mu kibuto civuka aha dusigura ko gifasha cyane abafite ikibazo cy'umushishito.
Ibibazo byo munda trouble digestive sanswe kibishira ku rutonde aho mbere gifasha mu ihingurwa ryujya mwambiro ufasha mu ihoka neza y'ibifungurwa uvuga sike gastric ahingurwa ku rugero rushimishije jimuno yihereje ikibuto civoka bizi kibazo cy'amara canke cy'umushishito udakora neza kubitewe n'imyambiro yagabanutse jejwe ihoka.
Ikibuto civoka ngo kiratunze ibinure byiza ivyo navyo bigafasha gukinga ubufisi kibazo cy'ubushe butandukanye.
Ikibuto civoka cyaba gisanzwe gifise ibinure byiza kinga les inflammations ha acide rhinoleic ku rugero rukwiye. Ikibuto civoka hamba vyo gukinga urukoba ko minganyari egisanzwe gituma umuntu yoramba bishimishije kibuto kivoka egisanzwe gitunze nibyo twakwita le glycoside cyanogène iyo cihererejwe shobora guhingurwamwo byo no vuga nk'ubumara ubundi mwambiro udasanzwe uza nk'ubumara nka toxine izi ku izina rya cyanure shobora guhubanganya amagara y'umuntu mu gihe cihererejwe mu rutonde rutarigo byiza rero yuko kibanza kigahingurwa iyo cyanure ikavamwo noneho munakaza kucihereza ari igifungurwa muti kidafise bishobora guhubanganya amagara y'ikiremwa muntu
jibenanko hafi asigura kandi ko ikibuto civoka umuntu ashobora kucihereza mu buryo butandukanye nko mu kugicumba kikamera nk'umutsima
kirashobora gufatwa mu buryo bwa cataplasm aho umuntu ashobora kugikoresha kugira ngo agire urukoba rurembye kabirikano notse cyangwa ari anafise igikomere ahantu yumva hababutse ari gururumba ashobora kugifata noneho akagerageza kumera nk'ugicumba mu mazi ashushe kigomba kumera nk'agatsima akakigira nk'ujya ko gatsima kimaze kumera nk'agatsima iyo ari umuntu afise karukoro gakeya arashobora gushiramo ariko muri icyo gihe si cyo kwihereza mu byo kugifungura cyangwa guca kinywa mu gihe wakigira nk'ubuyi ukigira suferume y'ubugari uri ufise consistance nyine nka burya bugari bwo gufungura imyumbati ariko muri icyo gihe uca usiga cyangwa se ugahoma hahantu hari udukomere cyangwa hahantu hari ko haraba inflame
ikibuto civoka gifise amamuko yo muri Amerika yo hagati niyo mu bumanuko no mu Burundi icamo civoka kikaba kihaboneka
arakoze Jean-Marie Mayonga kuri iyi bucana yandi mbere yuko dusozerana no makuru mu makungu ishiramwe impunza makungu riraba impunzi HCR riragabisha ko imilyoni 11 z'abantu bashobora kubura imfashanyo zihuta muri uyu mwaka bivuye kubabafata mu mugongo mu buryo babihagaritse nka leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka uheze iryo shiramwe rivuga ko ryafashije abantu imilyoni 36 bava mu bihugu 135 ariko ngo ryari rikwiye kubona ico gitigiri gabanuka nkuko tubisoma ku kinyamakuru Africa News nk'akaroriro kingaruka kingingo yo kubura imfashanyo uturere nk'urubibe rw'igihugu ca Chad na Sudan aho imilyoni 12 z'abanyasudan bahunze intambara imaze imyaka 3 barakozwe ko cyane benshi ngo bajanwa mu makambi hagati mu gihugu hanyuma ntibaronke imfashanyo bakabura amazi meza ntibaronke naho bakikumusaya urongoye HCR mu karere avuga ko ari ubwa mbere abonye ibintu bisa nk'ibyo mu myaka 20 nintwi ni hano dusozereye amakuru twari twabateguriye mwari kumwe na Dore Bingabire Alphonse kubw'Imana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma mugire umunsi w'Imana mwiza mukanya muraza gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru
Tubaramutse tubahe nikaze muri aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru
igihe inama nkuru y'igihugu iryo cyo kumenyesha makuru irekora makuru y'inyishu gusa byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara
byongeye ibinyamakuru byinshi mu bikurikiranwa cyane byafashe ingingo gushyira hamwe idwi kugira bikijya nino inkurikizi zike na gigitoro ku buzima bw'igihugu ituma tumanako ibinyamakuru ibitaro ubudandaji ingenzi ubushobozi bw'umugozi ihangiro ryari ritomoye gutahura no gutahuza ariko rero uwo mugenzi wacu yandika ijambo ry'intangamarara amenyesha ko amashure ahambaye yemeza ko gushikiriza amakuru ashimikira ku nyishu bihera ngaho naho bisa bisana no kuvuga ibimeze neza gusa ufukiriye ku ngorane zibonekeza
iyo dosiye yakorotse ikiri muri gi inama nkuru yo kumenyesha amakuru tahuye ko icere yanka kumva yuko ibyagomba gukogwa atana kimwe bizana gishasha kubw'icyo kinyamakuru gisohoka burindwi gutegeka amakuru meza gusa ni ntango ihanamiye kunyerera ku bitemewe n'amategeko nk'uko icyo kinyamakuru kibishimangira kikiyamiriza kwibagiza hamwe no kwanka gukora kubibabaza abantu bitagenze uko si ukumenyesha amakuru atanga inyishu ahubwo ni guteza imbere ukutavuga bitagenda neza nk'uko icyo kinyamakuru gisozera kibivuga
atamuyankuba nta gisagara byandikwa n'umwanditsi w'ijambo ry'intangamarara mu kinyamakuru Burundi Eko
ninde yokwemeye ko mu minsi mike hatagira umuyaga nkuba igihugu cyobonye aho ibisagara byacu bigoya goya. Mugenzi wacu yibutsa ko cyagurika cy'umuyaga nkuba cyabaye mu ntango z'uko kwezi mu bisagara bya Bujumbura, Gitega, Ngozi n'ahandi haba abantu benshi byashize abanyagihugu imbere y'ukuri kubabaje. Ntiyari cika rivuye kwisanganya canke kugufata ibintu minenegwe ariko byari bikogwa biriko birakogwa. Atamyaga nkuba igisagara ntikibaho kuko ico kinyamakuru kibivuga.
Cyongera koko ubu bigaragara ko umuyaga nkuba ari urutigo umugongo rw'ibikorwa byo mu gisagara, ibiro, amabanki, amashyira hamwe yo gutuma tumanako, ubudandarizo, amahinguriro, ibitaro byose bikora kubera umuyaga nkuba. Ubuzima bwa none bushingiye ku mashini nyabwonko, ibyuma bidasaba ko umukozi arinda kuba hari kugira umuntu akora icyo akeneye, ibikoresho bikanyisha ibikorwa byo kwa muganga nko kubika incanco cyangwa ibikorwa byo kumurika mu mubiri. Yatamuyaga nkuba ugutunganiriza abantu birahagarara. Icyo kinyamakuru gisozera kimenyesha ko hageze ku muyaga nkuba ufatwa nk'ikizi imbere mu gihugu, ugatekanywa nyavyo, ukongera ugakurikiranwa neza.
Amakuru ashikizwe n'iminyamakuru.
Ibibanza bishasha biri mu Butare butaracukugwa mu Rumonge byiganwa n'itorokanizo Net Press.
Vyongeye mugenzi wacu atomora ko bahoze ari ba musitanteri b'amakomine ya Burambi na Buyengero mu yahoze ari intara ya Rumonge bamenyesheje ko hoba hari ibibanza bishasha birimo Butare muri aya makomine, bagasaba ikigo cy'igihugu kijeje Butare n'amakariyeri kubikurikirana. Hari mu bikorwa byo kubisikanya mu mabanga n'umusitanteri wa komine ya Rumonge y'ubu.
Musitanteri wa komine ya kera ya Buyengero amenyesha ko ibibanza biri ku mitumba ya Mujigo, Kirama na Gatanganyika ziba birimwo Ubutare kuko hari abantu batanguye kubisuzuma binyegeje. Nico kimwe n'uwahoze ari musitanteri uyahoze ari komine ya Burambi avuga ko hari ibibanza birimo inzahabu ku mitumba ya Gishiha hamwe no mu gace bitirira ku nyoni muri zone ya Maramvya. Ico kinyamakuru gisoka buri munsi ku buhinga ngurukano bumenyi kivuga kandi ko ihinguriro ry'Ubutare ririko rirubakwa ku mitumba wa Mutambara muri komine ya Rumonge.
Abiba amatelefone hakoreshejwe amapikipiki barahanwa bikomeye ni ku itororokanirizo ABP ribisanga.
Sentare nkuru ya Gitega yahanishije kuri uyu wa 12 imyandagaro mwaka 2025 agabo babiri harimwo unyonga ipikipiki umunyororo w'imyaka 10 yahadaba igihumbi amajana 200 umwe hamwe n'ishaka babaro y'ibihumbi amajana 5 ku busuma bwakozwe hakoreshejwe inguvu. ABP ritomora ko ibyo byakozwe igenekezo rya 6 imyandagaro uno mwaka mu gihe cy'isaha imwe n'inusu y'ijoro muri quartier ya Magarama nk'uko ubushikiza manza bwabishikirije. Aho bantu babiri bari bahekanye ku ipikipiki igihe basahura itelefoni y'umukenyezi yaravuye mu isoko. Parake itomura ko abo baciriwe urubanza bari mu mugwi w'abasuma bagisibije mu gisagara ca Gitega.
Ni na hano aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru cyagarukira mwateguriwe mpongera mu yashikirizwa na
Clovis Niyonkuru
afadikanije na Jean de Dieu Irakoze. Ibihe byiza ahiwanyu.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.